Urashoboye
haba mu mibano mu butunzi no muri politike y'igihugu umukenyezi arashoboye
turashoboye ikiganiro gihijambo abakenyezi n'abigeme bakatuyagira ku ntererano yabo aho baherereye
mugishikirizwa na radio Inzamba gateka kawe iminsi yose kuwa kabiri kuva isaha 11 gushika isaha 11 n'iminota 15 mugasubira kucumva kuwa gatatu igihe cy'isaha 3 z'ijoro
turashoboye
Ndara mkijiri nongia ndarai kaze mkiganiru tuashoye Nkuko mwini nyereye komisiosi ya kabili Alex Keza ni jengenda kiwa shikirize Mwinka kuizi umono musi Tuka watiri kumena teodumire manira mbona
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho Umvirizi radio Inzamba agateka kawe Ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
Ndabara mkijiri alina mune zero Kawa ndonge ndarai kaze mkiganiru tuashoye
Ndabara mkijiri
Yego. Aline Munezero dusanzwe tubazi nk'umukazi turabazi bijanye no guharanira agateka uvuga akazi na muntu mbega nk'umuntu yaba yibaza ashaka kumenya Aline birengeje kuri ibyo ni giki wumva twovuga kindi kuri wowe ni giki washobora kongera ko kuri ibyo
murakoze nk'uko mwabivuze nitwa Aline Munezero nkaba ndi impunzi y'umurundikazi iba mu gihugu cy'u Rwanda uretse kuri ibyo muvuze byo guharanira agateka kazi na muntu ndi umurundikazi nashoboye guhaguruka mfata ndondera abandi bantu ndi mama yibana wenyine n'abana nta mushinga ntahe mfise ndondera abandi bantu duhagurukira rimwe kugira dushobore gufatanya mu kurera abana bacu
Aline kuko muhejeje kubitubwira umumama yatanguje ishirahamwe gafatanya n'abandi ba mama basanzwe barera abana babo bari bonyene niko twabivuga mbega ngo twibita ishirahamwe ryanyu ryo bagitwa gute ryo baryatanguye ryari ukugeza umunsi tuvugana ngo bamufise abanywanyi bangana gute
murakoze ishirahamwe ryacu ubu turagita duhaguruke muri kano kanya niko tugita kuko hari ukuntu tugomba gushiramo n'abandi bantu nibaza ko mu minsi iza tuzoshobora guhindura izina hanyuma tukaba ubu aho tugeze turaba abakenyezi 200 ko twayitanguje turi 200
bikatuje kubijanye n'iryo shirahamwe mwatubwiye shirahamwe duhaguruke ni shirahamwe ririmo abamama basanzwe barera abana babo batari kumwe n'abagabo babo mbega hahe dusubiye inyuma gatoyi kuva mukiri batoyi ni ibintu mwari musanzwe muvuga ati jewe ndaharanira agateka k'umukenyezi ndakunda gufasha abandi canke ni ibintu mwatanguye gukora kubera ibyabashikiye mukiri mugasanga mpisanga muri ko murera abana mwenyene
oya si byo kuva kera n'ukuri nobambeshe ikiciyumviro canjemo nta namezi atatu arahera mbonye uko umuntu ababayeho ngaha muri ubu buhungiro nkabona abandi bantu nabonye ne dusangiye ubuzima uko babayeho ibibazo bahura nabyo nk'abamama bibana hama ndavuga nti ibyo byose ntitwogumuku tugomba guhaguruka tukazifashanya kugira dushobore kurera abana bacu
tutaraja kure ndababaza kandi kabazo dusubiye inyuma gatoyi mufite umwana umwe musabana bangahe
Jewe mfise abana babiri.
Ego Aline Munezero nkaba ariko baratwumviriza barumva umukenyezi niko ngo mu mama nako afise abana babiri arera uwo munsi wenyene ariko agafatanya n'abandi ba mama basanzwe bari mishiramwe duhaguruke turavye ibijanye no kurera abana uriamye kuri wewe cyangwa ubuzima ubayemo nabo mufatanije urugamba Intambamye mukunda guhura nazo mu misi yose n'izi
Intambamye duhura nazo ni nyinshi urazi iyo rero umwana wenyene umwana agera hakura harabakubaza ati papa ari hehe mbega bimeze gute kuri wenyene waronka nakazi ntushobore kugakora kuko utagira uwo musigarana ugasanga amasharije yose ari kugatwe kawe wewe wenyene niho rero uja gusanga ubuzima butanguye kugorana bwagorana ugasanga ingaruka kenshi zigaruka kuri babana uri kurarera hari gihe ushavura hari gihe ubuzima bukugora wasanga abana nabo bakuze bafite umutima mubi nico gituma rero natwabizireka ko tumbe ko bimeze kose duhaguruke tuje hamwe nabandi nabana babone ko hari nabandi basangiye ubwo buzima atari bo bonyene
twubutse ariko adukurikira heko twikiganira ari turashoboye mu gushobora nuko umumama ashobora nyene he no kurera abana biwe kandi akaba kuza bakagera ha mu bigero ari ne ndashaka gushimikira cyane cyane kuri ico kibazo kijanye n'intambamye umuntu ahura nazo iyo uri umumama wenyene urera nabana ukaba rimwe na rimwe usanzwe ufite n'akazi ukora mbega byo bari ico kimwe kubarera iyo uri wenyene canke iyo uri kumwe na papa wabo intambamye ziba zihari ni zimwe canke bigenda gute
intama mbi ntizishobora kuba zimwe urabona iyo uri umumama wenyene cyane nk'umwana w'umuhungu hari imyaka ageza ntabe akikumvira kubera ko uri umumama udashobora gukankama ngo uzanijwe nka rimwe se wiwe yari kumubwira aho rero niho bija kujaho kugira ngo umenye ubanze wige indero ugomba guha uwo mwana kugira azokure nk'abandi nabo nyene nk'abandi bafise base intamba nyine zishobora kuba zimwe nk'ubu umwana ashobora kugwara akagwara uri wenyine ufise babiri cyangwa ufise batatu ugasanga ntushobora no kuronka ugusigaranira wa wundi wundi asigaye kugira umujane kwa muganga mugabo ufise se umwana musigarana wundi agatwara umwana kwa muganga urumva rero kibazo cy'umuntu umwe kibaye cy'umuntu umwe ibibazo ntibishobora kuba bisambamye n'izindi zimwe pe
twibutse yuko mwatubwiye yuko musanzwe muri mu buhungiro kandi urazi ko mu buhungiro hari igihe bishika ugasanga hari abigeme benshi bariko baratwara twuvuga inda z'indaro ugasanga bisanga bariko barera abana bonyine mbega nk'ukuri abo bigeme na cyane cyane baba bakiri batoyi mwebwe mwishyirahamwe byanyu hariho abaza kubitura mukagira icyo mubafashije mbega nk'ubitura mwebwe mwumufashe iki cyanke impanuro muvuga ati mutanga kuri abo onye bigeme bakiri bato usanga bariko baratwara inda bakaba bigasaba yuko barera abo bana bonyine ni igiki mubafasha ni igiki mubahanura
urakoze abo bigeme turafise mu ishyirahamwe ryacu turafise abana b'abakobwa bakiri bato pe bafise n'abana babyariye hano mu buhungiro icyo tubafasha ni uko tubereka ko turi umuryango umwe abo bana uwo mwana w'umukobwa aba agikeneye gukora aba agikeneye kurondera icyaha uwo mwana afise twebwe tugerageza gufashanya mu kurondera ubuzi busanzwe hama tukabegera ari nk'ufise ikibazo cyangwa asiga umwana wiwe tubaremerewe kuza kubasigira muri umwe muri abo bishyirahamwe bari mu byo shyirahamwe dusangiye hama ikindi naco ni uko natwe tugerageza aho dushika guhanura abana b'abarundikazi turabizi pe batwagwa na byinshi ingorane zo mu buhungiro ni nyinshi abakobwa bageze mu rugero babona umuntu abahaye igihumbi bakeneye amavuta mugabo si bwo buryo bwonyine bwo kuronka amafaranga y'amavuta niho rero tugerageza tukabwira tuti mugomba gukora kugira wihagarare ko ntihabwire umuntu agufatira muri ubwo bukene bwawe ngo agutere iyo nda ejo uzoyigare atawufise uyiha twabwira tuti mugomba gukora tukabahanura nk'uko natwe twabishyiyemo twabonye ingene twabibayemo turahanurana tugashaka gushyikirana kandi tukaja turabegera cyane cyane iminsi myinshi tugahura nabo tukaganira
twavuze ku bigeme bakiri bato ariko kumbure hariho n'abatakiri bato usanga ari abamama bakuze bashikirwa n'ibyago ugasanga bari basanzwe bari kumwe n'umugabo kumbure baravanye cyangwa harabuze umugabo yisanze ari karera abana bonyine mbega bobo ni igiki n'akahe kajambo mwumva mubabwira uwo munsi
urakoze abo bamama turabafise pe turabafise hano mu ishyirahamwe ryacu abo turi kumwe hari abaje bapfakaye bashika ngaho ubuzima burabagora batangura kwihebura batangura ko gukora utuntu dutatu bitajyanye mu ngeso n'imico y'ikirundi ariko hamwe nyine avuga ati ndabikora bitavuye kuri jewe ariko ndabikora kugira umwana wanjye afungure icyo rero tuvuga nicyo tugomba gushyigikira ko ni uko atamumama yobura icagaburira umwana iyo ahagurutse akiha urupfasoni si ukuvuga yuko urupfasoni ngiye kure ariko nuvuga ngo iyo wihagaze urondere gukoresha amaboko yawe ugakingira agateka kawe. Umuntu wese woja kuraba abona ko hari ahuhagaze, abona ko hari urupfasoni ufise utari muri babandi barara bahagaze ku muhanda, aragerageza akagufashiriza muri ubwo rupfasoni rwawe, kandi ugasanga abana barabaye.
Mu kiganiro turashoboye kirabandanya rika tukubabaze Aline Munezero, hariho igihe usanga abenshi bari hanze bibaza yuko umumama arera umwana wenyene cyangwa umwigema akiri mutoyi arera umwana wenyene, usanga abenshi bibaza ngo ni izo ngeso mbi cyangwa ugasanga bibaza ngo ntibabishoboye. Mbega mwebwe ku bwanyu igiki mwubwira abo bantu bafite ibyo byiyumviro canke niko mubibona bigenda gute?
Oya, ibyo sinovuga ngo bose bahura n'ingorane zimwe. Ego hari abana baja mu buhumbu bakajanwa n'ingeso, ariko hari n'abandi biba bivuye nko ku bukene cyangwa uko yakuze cyangwa uko ataronse umuntu amuba hafi akiri muto, ugasanga haje umuntu akamuhendesha ayo mafaranga, ugasanga aguye mu rudubi ko uwo mwana aravutse. Simpaka bose babe baragize ububi gito canke ubwo ubushumbu uko novuga, ariko hari n'igihe umwana w'umukobwa akurira mu muryango ukenye, akura atagira gihanura, ata muntu amwitayeho, ugasanga inda iraje kandi atayifuza.
Akabazo ka nyuma mu kiganiro cyacu naka mu ishyirahamwe ryanyu mwatubwiye muri abadamu, abamama bagera kuri 20. Ejo hirya y'ejo nk'uko tubizi hariho n'umugabo usanga ibyo mubayemo nabo nyine bibashikira, umugabo araje arabitora akababwira ati shaka kwinjira mu ishyirahamwe ryanyu, mbega mwaba mufite umugambi wo kwakira n'abandi bagabo mu ishyirahamwe ryanyu, mbega mwaba mufite umugambi wo kwakira n'abandi, kumbure mudafite ingorane zimwe ariko muba bafite uwo mutima wo gushaka kurwana intambara imwe na
n'ukuri. Pe twe turiteguye kubana n'uwo wese yodufasha urugamba rwo guhaguruka kugira ngo duhagarike ayo mabi ariko arabona abana bacu n'abadamu bakuru bacu n'abatoya bacu. Uwo wese bafise iciyumviro abona gihuye n'intumbero dufise twomwakira nta kibazo.
Ego Aline Munezero turagushimiye.
Nanje ndabashimiye.
Twizere ko n'uwundi munsi twagutumiye mu kiganiro turashoboye izo twitaba.
Nzobitaba n'ukuri nta kibazo.
Sawa, murakoze cyane.
Murakoze namwe.
Cari kiganiro turashoboye, ushaka kugira icyo ubaza canke kutwunganira, rungi ku butumwa bugufi kuri telefone. Akamenyetso ko guteranya 254 70 29 85.
Turashoboye.